Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kwena Venus Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umutwe w'abaparakomando umaze iminsi nuhanganye n'ingabo za leta mu rwa mukuru wa Sudani Khartoum wemeye guhagarika imirwano mu gihe cy'amasaha 24. Polisi y'u Burundi hamwe n'abakozi b'inzego z'iperereza basatse kuri uyu wa mbere mu ngo z'uwahoze ari minisitiri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni mu ntara ya Rumonge. Umubare w'abana b'abakobwa batwara inda bakareka ishuri ukomeje kwiyongera.
Yaba byari byashobotse ibyo biharuro byogeye burundu, kuko ku bwacu ntitwifuza yuko hari n'umwe yotwara inda atayifuje.
Josephine Rusiri ushinzwe urubyiruko mu kigo ABUBF, ishyirahamwe ryita ku neza y'imiryango. Aya ni amakuru y'iwanyu mu ntara, mbahaye ikaze. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi izwi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse
Bigirimana ageze mwiriwe Venise. Turi ahere muri Sudani, impande zibiri ziriko ziragwanira kwigarurira umugwa mukuru wa Sudani Khartoum zemeza ko zaguye ibice zafashe ejo ku munsi wa mbere. Abanyagihugu b'i Khartoum bavuze ko habaye ibitero by'indege n'ibikoho bya muzinga ejo ku munsi wa mbere. Wabaye umunsi ugira gatatu igisirikare cya Sudani gitana mu mitwe n'abaparakomando bo mu muhari Rapid Support Forces. Igice kinini cy'umugwa mukuru nticyagiriye umuyagankuba n'amazi ejo ku munsi wa mbere. Iyo migwano kandi yarahungabanije n'ibindi bisagara bya Omdurman hamwe na Bahri, aho ibiraro bifatanya na Khartoum byazibiwe. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ejo ku wa mbere kandi yarateye ibyatsi izo ntambara, ahamagarira abakuru b'impande zishamiranye guhagarika vuba bwangu ngo ruhagarara bakagarukana ituze no gusubira kuganira. Ibi bisirikare bibiri biriko biragwanira gutegeka Sudani byarigeze gusangira ubutegetsi bw'imfata kibanza. Abagwanira ubutegetsi ni General Abdel Fattah al-Burhan arongoye igisirikare cy'igihugu, hamwe na General Mohamed Hamdan Dagalo arongoye umuhari Rapid Support Forces. Umuhari RSF wemeza ko wafashe ikibuga cy'indege hamwe n'amakambi ya gisirikare. Igisirikare nacyo cya leta cyemeza ko cyongeye kugenzura televiziyo y'igihugu. Ishyirahamwe ry'abaganga muri Sudani ryavuze ko abasivile hafi 97 bamaze kuhasiga ubuzima n'abasirikare 45. Ibi bitigira ariko ngo bishobora kwiyongera mu gihe hari abakomereka badashobora kujya kwa muganga kwivuza. Abo baganga bavuga ko imigwano yononye ibitaro bitari bike muri ako karere. Bahamagarira guhagarika iyo ntambara ku mugabane wa Afrika barimo ubumwe bwa Afrika, ishyirahamwe IGADE rihurikiyemo ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo muri ako karere ujyejwe iterambere. Ishyirahamwe IGADE ryavuze ko perezida wa Kenya William Ruto, wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir hamwe n'uwa Djibouti Omar Gere bazoji Khartoum gufasha guhagarika intambara.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwivuga mu makungu hano muri Leta Zunze za Amerika, ubutungane buvuga ko bugiye gufasha Ukraine mu twigoro irimo two gutohoza ku byaha byo mu ntambara byakozwe n'Uburusiya. Umushikiranganji w'ubutungane wa Amerika Merrick Garland yavuze ejo ku wa mbere ko agiye kugena umushikirizamanza hamwe n'umuhanuzi mu by'amategeko bazofasha muri utwo twigoro. Garlande yavuze ko uwo mushikirizamanza azabafise icyicaro kuri sentare y'abanyaburaya iri Irahe mu Buholandi. Hari nyuma y'umubonano yagiranye n'umushikirizamanza mukuru wa Ukraine Andriy Kostine. Abategetsi bo mu gisata cy'ubutungane muri Ukraine bamaze igihe bakorana n'ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Amerika mu gutohoza ibyaha byo mu ntambara. Muri ibyo byaha hari ubwicanyi bwakorewe abanyamerika muri Ukraine. Tukiri ku makuru yerekeye Amerika, Taiwan izogura misile amajanane ziteregwa ku mato zikorerwa muri Leta Zunze za Amerika mu kuba iritegura mu gihe yotegwa n'Ubushinwa. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwatangaje ayo masezerano yo muri yaridi umwe n'ibice 17 y'amadolari za misile ku itariki 7 y'uku kwezi kwa 4, ariko ntibwavuze umuguzi uwariwe. ikimenyesha makuru Bloomberg cyo muri Amerika cyarashize ahabona ayo makuru kivuga ko umuguzi ari igihugu cya Taiwan. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwaranse gutomora kuri ayo masezerano, ariko bwavuze ko Amerika igiye guha Taiwan ibikoresho bya gisirikare cyo kwikingira umwasi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo muri Canada, abakozi ba leta barenga 155,000 baragabisha kuja mu myerekano ejo kuwa gatatu mu gihe batokumvikana na leta kukudugirizwa umushahara hamwe n'ibindi basaba. Abategetsi barongoye sendika yabo bavuga ko izo mpande zibiri zitaregereza kumvikana ku mushahara, ku gukingirwa mu kazi hamwe no kugukorera mu ngo zabo. Bavuga ko bamaze imyaka hafi ibiri bari ku meza y'ibiganiro, ariko ko barushe kuguma barindiriye atagikogwa. Baragabisha ko mu gihe atamwumvikano uzoba urashikwa ko igihe cy'isaha zitatu z'ijoro zo kuri wa kabiri, nta nkeka imyerekano izocitangura ejo kuwa gatatu mu gaturuturu.
Urakoze Aloyizi Bigirimana, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com, na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umutwe w'abaparakomando umaze iminsi ine uhanganye n'ingabo za leta mu murwa mukuru wa Sudani Khartoum, wemeye guhagarika imirwano mu gihe cy'amasaha 28. Uyobora uwo mutwe General Mohamed Hamdan Dagalo, uzwi nka Hemeti, yasohoye itangaza avuga ko amasezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo abasivile kimwe n'abatabara abari mu kaga bashobore kubona inzira yagezweho nyuma y'ibiganiro yagiranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa leta zunze ubumwe za Amerika Anthony Blinken n'ibindi bihugu by'inshuti. Anthony Blinken yagiranye kandi ibiganiro na General Abdel Fattah al-Burhan. Abaganga bo muri Sudani baravuga ko abantu bagera kuri 200 bamaze kugwa muri iyo mirwano. Igihugu cya Iraq cyatangaje ko kiteguye kwakira impande zombi kugira ngo ziganire. Fidel Niyongabo.
Abategetsi b'ibihugu byo ku isi harimo aba leta zunze ubumwe za Amerika, Uburusiya n'Ubushinwa, hamwe n'ibihugu by'Abarabu n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Afurika, barateye akamo impande zitana mu mitwe muri Sudani gusaba guhagarika intambara. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres yagabishije ko ingwano muri Sudani ishobora gutera ibindi bibazo byiyongera ku byari bihasanzwe ku banyagihugu. Guterres avuga ati:
The humanitarian situation in Sudan was already precarious and is now catastrophic.
Abanyagihugu bari basanzwe bahanzwe n'ibibazo bitari biki, ivyo bibazo vyariyongeye kurusha muri iki gihe. Ndiyamirije ubwicanyi buriko buhitana ubuzima bw'abasivile n'ubukogwa ku baserukira amashyirahamwe ajejwe gutabara, bikanakomeretsa n'abandi isinzi. Ndiyamirije kandi n'ubusuma buriko buraba. Ndibukije impande zose ko zitegerezwa kubahiriza amategeko mpuzamakungu, harimwo kubahiriza umutekano n'abakozi b'ishyirahamwe ONU n'abakorera amashyirahamwe ajejwe gutabara. Naravuganye mu mpera z'indwi irangiye n'abategetsi b'abasirikare babiri bariko batana mu mitwe. Niko kandi ndavugana n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Afurika hamwe n'abategetsi b'ibihugu byo mu karere. Ndifatanije n'abanyagihugu bo muri Sudani muri ibi bihe bitoroshe na gato mu gushigikira utwigoro two kugarukana ikiringo mfata kibanza gishingiye kuri demokarasi hamwe no kubaka kazoza karangwa n'amahoro n'umutekano. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken nawe yasavye impande zitana mu mitwe muri Sudani kumvikana ku ngingo yo guhagarika bidatevye ingwano zigatangura ibiganiro. Yasavye kandi zompande zompi gufata ingingo zigenewe kugabanya inshyamirano no gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano w'abasivile wubahirizwe. Blinken yatangaje ko inzira yonyine ihari ari ugusubira mu biganiro vyubahiriza ibyifuzo by'abanyagihugu bishingiye kuri demokarasi. Blinken avuga ati:
We have been consulting very closely on the situation in Sudan.
Tubandanya gukurikiranira hafi ibiriko bibera muri Sudani turiko tuvugana n'ibihugu by'Abarabu byo muri Afrika hamwe n'amashyira hamwe mpuzamakungu. Twese dusangiye impungenge kuri iyo ngwano hamwe n'ubwicanyi buriko bubera muri Sudani n'ukuntu iyo ngwano iriko igeramira abasivile. Tubona kumwe ko General Buran na General Daglo bakwiye gukora ibishoboka byose kugira bakingira abasivile n'abanyamahanga bari muri icyo gihugu. Dusaba ko ingwano ihagarara bidatevye, impande zitana mu mitwe zigasubira mu biganiro bizoshikana ku ndwaro y'imfata kibanza irongowe n'abasivile. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yabitangaje ku munsi wa mbere ahari mu Buyapani mu nama y'abashikiranganji bajejwe imigenderanire y'ibihugu inzu bikomeye kurusha ibindi mu by'ubutunzi ku isi byo mu mugwi G7. Umushikiranganji Blinken yatangaje ayo majambo inyuma y'uko ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubushinwa butangaje ku munsi w'Imana ko buriko bukurikiranira hafi ibiriko bibera muri Sudani kandi ko bwizeye ko impande zose muri icyo gihugu zizoshyira imbere ibiganiro zikabandanya inzira mfata kibanzi zotuma ubutegetsi busubira mu minwe y'abasivile. Ku munsi wa gatandatu kandi ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Uburusiya bwaratangaje ko butewe impungenge n'uko ibintu biriko biragenda muri Sudani. Bwarateye akamo impande zitana mu mitwe kazisaba kwerekana ugushaka kwa politike mu gufata ingingo zo guhagarika intambara bidatevye. Bubaye ubwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa bivuga rumwe mu gutera kamo gasaba ko ingwano ihagarara muri Sudani. Yamara naho amakungu ariko aratera ko kamo, abo basirikare bakomeye bariko batana mu mitwe basa n'abatiteguriye kuganira mu gihe bitana bicanye. Ku munsi w'Imana izo mpande zibiri zitana mu mitwe zari zumvikanye ku byari byasabwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU birimwo kugurura amayira yotuma abakomeretse batabagwa. Yamara inkoho zagumye zasana. Naho Sudani yaranzwe n'imyaka itari mike y'ingwano, kudeta n'iyindi migumuko, Claude Kair akurikirana ibibera muri icyo gihugu yatangaje ko gutana mu mitwe kuriko kubera ku murwa mukuru Khartoum kuri ku rugero rutari bwibonekeza imbere yaho. N'ubwa mbere mu mateka y'icyo gihugu haba gutana mu mitwe gukomeye cyane nk'uko mu bice byo hagati ku murwa mukuru Khartoum. Ingwano irabica bigacika kandi no mu bindi bice bya Sudani hamwe n'intara ya Darfur yo mu burengero hamwe no mu ntara ya Kasar yegereye ububibe mu buseruko bw'igihugu.
Urakoze Fidel Niyongabo. Amakuru tuyakomereze mu Burundi. Polisi y'icyo gihugu hamwe n'abakozi b'inzego ziperereza basatse kuri wa mbere mu ngozi wahoze ari ministeri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni. Bakeka ko hashobora kuba habitse amafaranga menshi yagombye kuba abitswe muri banki. Inkuru irambuye eloje rikaneza.
Kuva mu gatutu ruko kuri uyu wa mbere abapolisi benshi babonetse ku rugo rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Uburundi Alain Guillaume Bunyoni ruri ku musozi wa Rongero muri komine n'intara ya Rutana mu manuko bushira ubuseruko bw'Uburundi nk'uko abahaba babibwiye ijwi ry'Amerika. Igihe c'isaha imwe ya gatondo haciye haza ubutwari iperereza mu ntara ya Rutana ari kumwe na komiseri w'igipolisi muri komine baherekejwe n'umuhopeji n'abandi bapolisi benshi niko baziboneye batubariye. No kuwundi mwana wiwe usanzwe uri mu gisagara cha Bujumbura vyaruko nyene uri muri karitsiye ya Gasekebuye mu manuko bungwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abapolisi sinzi bazindukiye kumuhana uwo mwubahwa nk'uko bamwe mu babanyi baziganijwe rya Amerika. Amasoko yacu yibaza ko abaroye kuri urwo rugo naho nyene hoba harimwo abo mu biro bikuru vy'iperereza. Mubaje gusaka twabonye mu abantu bambaye costume bishoboka ko ari abo muri SNL iperereza. Yemwe n'abana babasohoye bicazwa ku ibaraza niko babibonye bongeye ko none amategeko akurikijwe hari cyononywe umutahe urahari kandi nta muntu yigeza kubarwa mu Gasekebuye. Ni igikorwa gisanzwe cy'igipolisi mugabo muratahura ko atakaburimbo urugo rwa Bunyoni nirwo nyene rwashakwa kurusha izindi. Ni kumwe mu ntwa zangabo zegereye umushikiranganji ajejwe umutekano yabwiye ijwi ry'Amerika. Mu Rutana inzu yabaye kwisakwa iri ku musozi wa Rongero mu kibanza kinini cyane kirimo n'imbuga z'inkino kiretse imfunguzo zo ku muryango mukuru w'injiriro zifiswe n'umwana umwigema hakora nta rundi rufunguzo na rumwe ya polisi basanzeho igihe bashaka kugura inzugi. Umukiza manza akizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi yatanze ubutumwa kuri telefone ku izo nzugi zibomorwa. Umutahe uteye kahisa kwa Jamazuri wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Uburundi wasohowe mu ijoro ryo kuri w'Imana nk'uko amasoko yacu yabitubwiye. Sylvestre Nyandwi yawusohoye yanditse impamvu ivuga ko muri ayo mazu hakekwa kuba harimwo ibifuro vy'amafaranga menshi. Muri iyi minsi harike ku muntu yoba afise amamiliyari mirongo ibiri mu nzi we wenyene. Ni kumwe mu begereye ibiro vy'umukuru w'igihugu washikiriza ibijanye n'ababika amafaranga mu mazu na Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avyijogota. Mu kwezi kwa gatatu guheze yagabishije abayatunze mu nzu ko ashobora guhindura inoti z'Uburundi bagasigara muri kabaza. Aha yari mu masengesho yari yatunganijwe n'inama nshingamateka na nk'inguzamateka biri hamwe.
kubera gusirihera abantu bagiye bakavagura ahantu badasikaniza barabirunda mu nzi wabo
mose mwasanzwe ibyo bihara nabigize ibipapuro niho muzobyemera
nzabigira ibipapuro
yajyane muri banki ya serikare bawe
kuko munsi n'isaha ntawo muzi wagiye ku isoko uzotaha muhira usanga ibihara n'ibipapuro
cyangwa ngira umusako
ijwi rya amerika ryashatse kumenya niba iri sako wajya bafatwa nko guhagurukira abarya ibiturire bo ku nzego zo hejuru no kurwanya kudahana mu burundi nk'uko perezida ndayishimiye yaziyemeje akija ku butegetsi mu 2020 maze rihamagara umunyamategeko Dieudonne Bashirahe ishize akurikirana ibibazo by'Uburundi kuva kiri mu nani z'abanyeshuri muri kaminuza
bishobora kubamo amayira abiri imwe ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga nibihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kurwanya bakaboko koko irimo mu Burundi abantu bari muri politique babona umengo baje guhiganwa mu gutunga ubutunzi budasobanutse
Maitre Bashirahe ishize avuga ko icyangombwa ari ukubahiriza amategeko kuri bose amakuru y'ijwi rya Amerika ryamenye ariko ritabashije gutohoza neza nuko igihe igipolisi n'abakozi yigendereza baja mu gaseke buye ka Bujumbura arengiye mu bunyoni atariho yarari ariko amasoko yo mu bushikanganje bw'umutekano yatwemereye ibyo amasoko yacu yemeza ko kurugiwe hasigaye amucungera imparurwa nibake cyane sinokubwira igitigiri cyabo kandi ibisa nuko atabakeneye yabubakiye akazu hanze kandi niyasohotse ntibamenya ngwaro yaha canke byagenze gute mu ntango twa 1922 niho umukuru w'igihugu yasaba inama nshinga amateka kumwemerera gusubiriza giturumbuka mushikanganje wa mbere arengiye mu bunyoni bari bamaranye imyaka ibiri amusubiriza Gervain de la Kobuca bari babisikanije ku mwanya w'ubushikanganje bw'umutekano nta mvuzigeze zitangwa n'ibiro bya president ndayishimiye gusa iminsi mike imbere yaho harumvikana mu mvugo zabo bagabo babiri imvugo zifobetse zo guterana amajambo mbere y'umukenyezi wa bunyoni yari yagaragaye mu rushengero rw'abakizi wari kumwe n'umugabo wiwe we atanga ishikano wagishimwe agira ati twaheruka guhura n'uyu mukozi w'Imana umutware wanje ari umuministre none ubu ni umushikanganje wa mbere n'ibiri imbere turavyizeye yabivuze amwenyura cyane arenga yombe bunyoni niwe wenyine ugera ubu mu Burundi afite ipete rya commissaire de police general zingana na marshal mu gisirikare bunyoni yaramukijwe amabanga menshi iri ku isonga akaba ari umushikanganje wa mbere ari mu bategetsi b'abarundi bizwi ko batunze kandi akabigendera mu nyambaro cyane cyane no mugendera mu miduga izinze cyane ahatagera umutwe y'amasaha n'ibirato bikozwe mu nzahabu abatari bake baramwiketse ko afite amasosiyete yimba ubutare muri Congo no kuba yarivye amahera menshi mu gihugu ariko ubwo nta rwego rw'ubutungane rurabyerekana umushyiriza manza akizigenza wa Repubulika ya Sylvestre Nyandwi yitabye telefone ubwo yatubwiye neza ibyo byafashwe n'icyatumye yikeka ko amazu ya bunyoni arimo ibifo by'amafaranga umvugizi wiwe Agnes Bangiricenge niko kuko amaze kuvanwa mu mabanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamusubije ko ibihano zamukuyeko hari mu kwa 12 umwaka uheze icyo gihugu cya mbere cya Rutura cyagirije bunyoni kuba yagize uruhara mu mabi yakomeye niho nyango wajya agateka akazi na muntu mu Burundi eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
ishaka CNL ritavuganwe n'ubutegetsi mu Burundi riremeza ko leta ifite umugambi wo kurihagarika Burundi umuyobozi waryo député Agathon Rwasa avuga ko babuzwe gukora amakoraniro nk'iryari riteganijwe kuwa gatanu w'icyumweru gishize Agathon Rwasa yabiganiriyeho na Diane Nini Ndahazwe
ubwo twari kugikora itariki 14 ku mugoroba w'itariki 10 nyuma y'isaha 12 umuyobozi mukuru mu bushikiranganje aranterefona amenyesha yuko icyo gikorwa kidashoboka ngo kubera hari ikosa mu rwandiko twabarongikiye hanyuma ndabaza nti none ko bumviye ko ari ikosa reka wenda abikosore hanyuma ndabazanire ibikosoye ntangira kabisa
iryo kosa babamenyesheje muragemera ko ryarimo ryari ryahe muri iryo kete mwarungikiye ubushikiranganje
bw'ubutegetsi twavuze itariki mugabo ko batutavuze itariki nabyo nyine nabo bakurikije uko amategeko avuga mu gihe byanditse mu itegeko yuko igihugu kimenyesha amasaha 72 imbere yuko kiba ibyo nabo nyine bari kubona yuko kubikosora ko byari ikintu gitoyi cyane nuko twahavuye twumva yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ari nawe utwara ubwo bushikiranganje bavuga yuko mu mezi abiri ngo CNL ngo itaba ngo itakibaho ngo itaba yayihejeje nibaza yuko bakoreye kuri ibyo aho gukorera ku by'amategeko ategekanya
kuko imutarungitse ikete rishasha ngo bapfume banka ryamaze gushika muri ubwo bushikiranganje
amasaha yararenze yamamaganye amasaha 12 z'umugoroba igikorwa gitekeranijwe bukeye bizaho munani. Cyakora uwo bwo tugeze twaciye tubandikira bukeye, twarandika ikete, twarabijanye tubaha irindi sango, turarindiriye nabo nimba batazorindira ku munota wa nyuma ngo batubwire yuko naho bidashoboka kumva bashobora kurondera by'ibyitwazo nyine nk'uko ukunduko.
Hari ivyo mwari muciye ku masonga mu kanya muvuga ngo hari umugambi woba uhari wo gufuta Senela. Uwo mugambi amakuru mu bifise ko muyakurahe ibyemezo bikabivya.
Amakuru tuyakura mu makoraniro bigo barakora hirya no hino, amadiskuru amajambo avugwa n'uwo mutegetsi w'uwo mugambi. Tukabona rero ku mbuga n'imyifato za bamwe bamwe mu ndongozi biteye amakenga. Turaje ku mbuga n'agahitiye abantu bihaye kwandika bakagenda bataka ubushikiranganji ngo ibintu biracika mu mugambwe kandi atayicika. Ibyo byose tubona rero bifitanye isano rero n'ayo majambo umutegetsi agenda aravuga, bikadutera amakenga rero n'iyo nyifato rero bamwe bamwe rero mu ntwaro bashya bagaca bagira. Cyane ibyo tubona hirya no hino byo gufungira abantu ubusa, kubaremera intandiriza, kubomora amaperimanase n'ibindi, tubona neza yuko babifite iyo bitumbera.
Imvugo iri muri SNL isa nk'iyo umenga iranyuranye gato n'imvugo ivugwa n'abategetsi bari ku rubuga ndetse namwe mashyirahamwe avuga ati hariho intambwe barabaye. Agatondwasa umuntu yofatiki akareka kuki kubera mu gihugu imbere ku rubuga rwa politiki mu by'ukwigenga kw'imigambwe n'abatandukanye mu batavuga rumwe na leta muri iyo migambwe.
Urumva hariho imvugo y'abategetsi bo hejuru wumva ko ari imvugo nziza. Narangwe bamwe rero usanga bavuga nyine imvugo nyine wumva nyine yuko ari nk'igikukabura nyine abagomba kudukorera ibitari byo. Ugacubona n'imyifato y'abatware bamwe bamwe hariya hasi. Yego mu mvugo y'abategetsi bamwe bamwe iterambere ryo babishari hahirira mugabo ku rubuge ibyo duca tubona bica bigwiza n'ubusa ya mvugo.
Mu mezi abiri gusa ubutegetsi bushasha buzaba burumanije imyaka itatu buramutswa igihugu cy'u Burundi ni hafi gice camanda ubwo butegetsi bwemerewe kuzogira ya mbere. Byifashe gute muri iyo myaka itatu? Aha turavuga ku kibazo cy'ubutunzi hari imaze iminsi bivugwa na Kizigenza w'ico gihugu avuga ko ata Murundi akenye kandi ico gihugu kiri mu vya mbere bitunze muri SNL mubibona gutyo. Hanyuma muri ico kiringo c'imyaka itatu ho amanotanga na gute muri ko muratanga?
Kintu twabonye nuko menga ubutegetsi ntibuzyo buriko buraja menga ni gutabatora. Nta kintu bavuga bati twishinze kuzokora iki muri iki kiringo ngo tubone yuko carangutse by'ukuri. Kucyo muvuze kijyanye n'ubutunzi, ubukene bwo buragute kandi bigaragarira ku isoko. Rero dufate nk'akarorero, umuntu yahembwe ibihumbi ijana by'amafaranga y'amarundi mu mwaka w'2020 kugira ino munsi ahembwa yo nyine nta n'amafaranga cumi bamwongeye. Mugabo kuva icyo gihe cy'umwaka w'2020 dufate nk'ikiro cy'ibiharage cyagugwa amafaranga amajana 900 cyazinze rwose ku mburi 1,200. Uyu munsi igwa 3,500 hagati 3,500 n'ibihumbi 4. Wumva kuri wa mushahara atacyo wiyongereye ku 100,000 cy'ijana 200. Wumva uyu muntu ashobora kubaho ukwezi kose abeshejeho na wa mushahara. Kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi kiratunze, iyo ni imvugo novuga nti ni imvugo y'abanyepolitiki.
Honorable Agathon Rwasa muramutswa umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, twashimire kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika.
Natwe turabakengurukiye, mugire ibihe byiza.
VOA mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu ntara ya Rumonge. Haravuga abantu b'abakobwa batwara inda bakiri bato, abenshi baba ari abanyeshuri kandi iyo bibabayeho bava mu ishuri. Ishyirahamwe ryita ku neza y'imiryango ABBF rirahamagarira ababyeyi kugira uruhare mu gufasha abana kumenya inzira ikwiye. Inkuru ijwi ry'Amerika bateguye yifashishije inshuti za mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Ibiharuro dukura mu kigo cishirahamwe gitari neza y'imiryango ABBF mu Rumonge byerekana ko abigeme 31 batwaye inda batifuje mu mezi atandatu aheze. Muri abo harimo batandatu basamye inda bafise imyaka 15, abandi indwi bakaba bafise imyaka 16. Iyo miyabaga usanga ari abanyeshure kandi bagaca baheba kwiga. Josephine Rufyiri ajejwe urwaruka aho kigo ABBF aratubwira ico yibaza kuri ibyo biharuro.
Ntibiteye akoba cyane ariko kandi biranagateye kuko sibike yaba byari byoshobotse ibyo biharuro byogiye burundu kuko kubwacu ntitwifuza yuko n'umwe yotwarinda atayifuje.
Muri ico kigo cita ineza y'imiryango barakira urwaruka bakaruha inyigisho zijanye n'ubuzima ndoragitsina. Bikorimana Charles umubyeyi wo mu Rumongati haracari habavyeyi batubahuka kuganira iby'ubuzima ndoragitsina n'abana babo.
Novuga ko ari migenzo ya kera yazingamitsa abantu ugasanga umubyeyi w'umupapa ntashobora kuganiriza abakobwa biwe akabirekera nyina ngo niwe yobibaganiriza, ugasanga umubyeyi w'umumama ntashobora kuganiriza abahungu biwe ibyerekirondoka bijanye n'amashikara meza ngo abone abase niwe yobibaganiriza, se nawe ugasanga ntabironkera kanya ajya gupfupfura ikaronderera rasiyo.
Uko kudahika iyago abana bivamo kutamenya gutuma abana bakora imibonano mpuzabitsina batikingiye kandi bakiri bato. Manirakiza Yvonne Andrew Belize aserukira urwaruka ruhabwa inyigisho aho muri ico kigo.
Ego igituma atikingira aho mwigeme hari igihe aba adafise n'inyigisho ku byerekeye ibyo byari no kwikingira, kandi naco gahura n'uruhara rw'ababyeyi ni ruto mu irera ry'abana. Ntibabereke umwongo uhuma n'udahuma kubera abantu benshi ubuzima guma bajya kurondera ubuzima hirya no hino bakabura umwanya wo kuyagisha abana babo.
Ariko umubyeyi Bikorimana Charles we abona ko kuganiriza abana atari ugushiruka isoni.
Si ugushirukanya ahubwo byari ngombwa ko abana bakura bazi kazoza kabo mu byerekirondoka rijanye n'amagara meza, bakamenya ingene bitwara kugira ngo ntibakomereke bazogere mu bigero n'ukuri bazi mu bigero ingene habwizwa kugenda nitunganije.
Ibindi bituma abo bigeme batwara inda bakiri bato ni ugushaka gutunga ibintu bizimbye kandi ata buryo bafise. Josephine Rufyiri:
hariho nk'ibintu byo guhurumbira amaronko, ugasanga umwana yifuje kuronka kana kariya hama akababona yuko iwabo kumbure ubushobozi bwo karonka atoburonka, canke naho yoba buronka akabona yuko nk'iwabo atomukundira tuvuge nk'iyo telefone kuyitunga akiri umwana mutoya, ugasanga ashinye kubirondera mu nzira zitarizo.
Hari n'abigeme baja mu bushurashuzi kubera umunyenga wa moto. Muhigwe Dondarsi ni umunyeshure mu Rumonge.
Nk'abanyeshure bashobora gutwara inda bivanye n'ukuntu usanga bafitanye imimenyano n'abamotari, bakabamenyereza amarifti nk'iyo mbere mpaye ca deplacement gaca kijya rero umumotari rero nawe aca arondora ukuntu yisubiza wa munyenga yamuha agaca arondora ukuntu amusaba mu bushurashuzi.
Abandi bagirizwa guhenda abo bigeme n'abarovyi bivuye ko abanyeshure bamwe mu Rumonge baba baje kuhiga bava kure barapanga amazu. Bamwe rero barahendeshwa akaboga canke amafaranga kugira ngo bashobore kubaho neza. Hari n'abarezi ibagobe izo baragiye bakibira ibibazo abigeme bigisha. N'abanyeshuri b'abahungu birashika bagahenda abigeme bigana. Muhigwe Dondarsi:
umuhungu ashobora kuba aciye ubwenge cyane mu ishuri, bana tujya muhungu arashiye ubwenge, umuhungu nakabwa ati genda nshaka umfashe kwigisha nk'iki iye, wa muhungu akabwa ati nukuri uraza muhenda kwigisha cyangwa uraza duhurira hana kandi abikwigisha tube ntugire ikibazo. Rero amaze kuza rero arashobora guca mwinjizamwo ubwo busambanyi usanga barikoze umukobwa atarabyiteguriye.
Ku banyeshuri bakora amabanga mpuzabitsina bakiri bato inkurikizi ku magara yabo ni nyinshi, ashobora no gutabuka igihe aryamanye n'umugabo amusumbye imyaka. Iyo byaye naho nyene ingorane zishobora gutuma aho kurindwara yo mu kigo. Rufyiri Josephine:
nibyo bishobora kumushikira gihe cyo kwibaruka kuba yakiri muto ugasanga aratabutse umwata, hanyuma nko kuri barya abantu baca yiyumvira nko kugenda kugira ibintu byo gukorora inda, ashobora gusanga aragize ikibazo gikomeye ku buryo usanga n'ibihimba byiyo byirondoka byononekaye, ugasanga baramukuyemo n'igitereko agacabaho ubuzima bwiwe bwose atagisubira kurondoka. Kandi
mu kigo c'ishirahamwe Gitaye Neza y'imiryango basaba ababyeyi kurengera imico bakaganiriza abana ibijanye n'ubuzima ndoragitsina, bitagenze uko naho bakabarungika mu bigo bibigisha kugira ngo bakure bazi gutandukanya icatsi n'ururo.
Urakoze Thierry Vendayishimiye. Ni kuri iyo nkuru y'abana batwara amada bakiri bato mu Burundi mu ntara ya Rumonge dusorejeho aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mbashimira cyane kwa mukurikira buri munsi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: umugabo ukwanze ntakuraguriza, umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.